mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya
twahora twumva havugwamwo ibintu bijanye n'ibiturire ugasanga umenga harimo agapfungu abantu ntibamenye vy'ukuri ingene ibintu bigenda rero muri iyi nteguro y'inyandwa y'itegeko twifuje yuko ibintu byokorerwa ku mugaragaro
Numushikiranganje ukigira cha leta y'u Burundi Domitien Ndiho kubgayo asigura igituma itegeko rigenga itunganywa ry'amasoko mu gihugu cy'u Burundi ribwirizwa guhinyanyurwa iyo nkuruco kimwe niyerekeye ibiganiro bihuza abarundi bandanya kubera Arusha turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu Ariko mbanze ndababwire muri make ku kigega muzamakungu CFMI cyatangaje ko citeguriye gufasha leta nshasha ya Zimbabwe kugira ngo ico gihugu kive mu bukene burenze kirimo mu myaka 37 yaramaze atwara wenyine Robert Mugabe yasize igihugu cyatabaguritse kandi kitagira n'amafaranga Jerry Rice avugira FMI yashikije ko bagiye gushigikira Zimbabwe mu kwiha amafaranga leta ikeneye mu bikorwa vya misi yose kugira ngo ishobore kuzamura ubutunzi bwayo Ibitero by'indege za gisirikare za leta z'umwe za Amerika nabo zifatanije kurwanya abarwanyi ba leta ya Kiislamu muri Syria na Iraq bimaze guhitana abantu 81 kuva mu mwaka w'2014 ivyo bitekiri vyashizwe ahabona na raporo yavuye mu iperereza ryakozwe n'urunani rw'abasirikare mva makungu bariko bararwanya umuhari wa leta ya Kiislamu kubwicanyi bwakorewe abasivile n'ivyo bitero by'indege icakora indi miryango yo ivuga ko ibitero by'indege byatangujwe mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2014 muri Irani na nyuma yo muri n'inyuma muri Syria bishobora kuba vyarahitanye abantu barenze ivyo bitigiri byatangajwe Umuryango abatandukanye bakorera ngaho muri Syria bavuga ko kugeza mu kwezi kwa 10 abanyagihugu bagera hafi ku 600 bashobora kuba barishwe bakongera bakavuga ko ivyo bitigiri bishobora kurenga 900 Ndijugi Amerika mutukumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumvigana vyacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi ibiganiro bihuza abarundi yarusha bigeze ku munsi wavyo gira gatanu bitegekanijwe ko umunsi wa gano munsi wa gatanu haba inama ya bose ija gutuma haba uguhangana amaso mu yandi hagati y'abari ku butegetsi n'abatavuga rumwe nabwo hazoba hariko hashikizwa ivyavuye mu mirwi bari bamaze iminsi bakoreramwo ibindi kuri no nkuru rumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ariko arakurikirana ibiganiro biriko bihuza abarundi yarusha
Kuri uyu wa gatanu imigwi yose uko ari itanu irimo abanyapolitiki batandukanye n'amashyirahamwe yigenga ibwirizwa gushikiriza icegeranyo ca mbere c'ivyo bamaze gushikako si igikorwa coroshe nk'uko umwe muri bo yabibwirijwe rya Amerika avuga ko ariho hacabera impari nyinshi ku bibazo batumvikanako ico bikoze hari amakuru ava mu migwi itandukanye avuga ko hari 100 bamaze gushikako mu ruhande rwa leta n'umugambo uri ku butegetsi ruvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kubandanya gukara ubwigenge bw'igihugu ikindi baja gushikiriza mu cegeranyo cabo nk'uko bamwe muri bo babitubwiye n'uko leta y'ubumwe y'amagaburanyama atakibanze fise abo mu migambwe itavuga rumwe na leta abobo ntibajye umunwa bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha bitokomwa komwa n'ubutegetsi buhari bifuza ahubwo ko hoshigwaho umugwi wumvikanywe ko na bose wo kurabaho yaho nyanzwe abo batavuga rumwe na leta mu byo bashitse ko harimo no gukingira agateka kazina muntu gushiraho icyuka ciza ca politiki n'ubwisanzure mu gushikiriza ivyiyumviro gusubiza hamwe imigambwe yacitsemwo amashami hame no kugurura amaradiyo yaturiwe ubwo Rwanda rwashimikiye kandi kugutahukana impunzi umutekano hame no gushiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba izo nzego ngo nizo zoca zishira mu ngiro amasezerano azova muri ivyo biganiro barimo no Rwanda rw'amashirahamwe yigenga hari ivyo rumaze gutanga nk'intererano nkuko amakuru ava mu bari muri ivyo biganiro abitubwira harimo kudahindura ibwirizwa shingiro no kudatahukana ibiganiro niro ngo bije kubera mu Burundi hakiyongera ko rero ubudahangagwa bw'uko abari ko bashikiriza ivyiyumviro ngaho batobizira kw'ibihugu vyakiriye impunzi vyo zikingira no kubojaho inzego zoshiraho umugambi wo gutahukana izo mpunzi hanavuzwe n'ikibazo cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hame nuko hojaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo gushikiza saha dutangiye ko amakuru ntiyari bwabe inama ya bose amakuru ava mu biro by'umuhoza avuga ko ivyo biro biriko biriga uburyo bw'uko hatoba impari zituma haba abiyonjorora mu biganiro cyangwa kutumvikana ko twara umwanya munini ico bikoze abatumire no bukomoso ugira gatanu barabandanya gushika warayashitse ni Dr. Yves Sayinguvu yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu aturuka mu mugambwe iprona haje kandi n'abaserukira umugambwe KZFDD Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakinuye aracakurikirana ivyo biganiro gushika munsi bizogarukirako igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ca sida ku rwego rw'igihugu c'u Burundi wahimbarijwe muri komune Bugabira y'intara ya Kirundo Jean Bosco Ndarurinze numenyesha makuru wacu mu Kirundo Jean Bosco amahoro ngaho mu Kirundo
Amahoro cyane Diane.
Ibirori by'uno munsi byitabiriwe nabandi.
Ego ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya ikizero nyanganda sida ku isonga byitabiriwe n'umutavukanye w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza iruhande yiwe akikijwe n'userukira igihugu cya Amerika mu Burundi. Hakini kandi userukira gisata cha unikijiriwe kugwanya kizero nyanganda sida hari abaserukira amashirahamwe OMS yigitaho amagara y'abantu ku isi hari kandi n'abaserukira cha gisata cha unikijiriwe kuraba ibijyanye n'ibwirirana ry'abantu n'abandi batari bake amashirahamwe atandukanye asanzwe akora mu gisata cyo kugwanya umugera wa sida bose bakorani aha ku kibuga c'umupira w'amaguru cha Ruhehe ni muri komine ya Bugabira
Jean Bosco hari abarafata amajambo muri abo bose tudondaguriye nimba bayafashe bagiye baravuga iki
ego nyuma y'ijambo rya buramata b'intakirundo ya haikaza bashitsi ndetse nabo nyina gashikiriza n'ibiharuro ko byifashe mu ntara asanzwe arongoye yo yagendewe uno munsi ijambo ryafashwe n'userukira igihugu cya leta zunze ubumwe Amerika igihugu kiza mu bya mbere mu gutanga imfashanyo mu byo kugwanya umugera wa sida uyu nawe icyo yashikirije nuko agiye kubandanya umugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika wo kugwanya ikizaro nyanganda sida ku isi uwo mugambi rero akavuga yuko nungaha mu Burundi agiye kuwukomeza uwundi yafashe ijambo ni userukire gisata cya onisida nawe yavuze yuko hari akarusho mu bijyanye no kugwanya ikizero nyanganda sida avuga ko abasanzwe bafata ya miti ipfufaza cyanke bamwe bafata imiti yo gukingira abana bari mu mbanyi ko biyongereye ariko rero akavuga yuko hari umugambi bise 90-90 ubona akaba ari umugambi wo kugira ngo bashike kwihangiro isi yihaye yo kurandurana n'ibizi kiza cya sida mu mwaka w'2030 aho uwo mugambi wa 90 ukavuga yuko abantu 90% bazipimisha hanyuma 90% nabo bashoboye kumenyekana ko bande umugera wa sida 90% bagashobora kugira uburenganzira ku muti
Bosco ibitigira iby'abagendana umugera wa sida ngaho mu ntara ya Kirundo wabiciye ku masonga byifashe gute
Ego bitegire nibagiye bitanga ugutandukanye ariko ico twashoboye gufata nuko gushika uno munsi baharuye ku biharuro byo mu mwaka uheze aha mu ntara Kirundo abantu babiri n'ubusa nibice ubusa gatanu kwijana mu mwaka uheze baramenyekanye ko banduye umugira wa sita.
Urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze tukureke ubandanye ukurikirana ivyo munsi wo guhimbaza umunsi wo kugwanya umugira wa sita ngaho mu Kirundo turaza kongera makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe.
Itegeko rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta ririko ririgwa ni namashinga mateka y'u Burundi kugira ngo rihindurwe umushikiranganje w'ikigega cha leta Domitien Ndihoku bwayo yaroye mu namashinga mateka gusigura integuro nshasha aremeza ko iri tegeko rihinduwe bizotuma igiturire kigwanywa muri ico gisata umwanya wakoreshwa ukagabanuka hanyuma itango ry'amasoko rikaba ku mugaragaro. Mutega matwi Domitien Ndihoku bwayo amajwi yatororokanijwe na mugenzi wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Turavye iryo tegeko ryo mu 2008 turasanga risa n'iritajanye n'ibihe kuko mu bijanye n'igisata cy'ubutunzi haba ngaha mu Burundi haba ku isi yose hari ibyagiye birahindagurika. Ibyo rero bigenda birahindagurika tugasanga kumbure bifise n'ingaruka ku kugene amasoko ya leta aba atunganijwe. Rero byarabaye ngombwa yuko tubona ko hogira ibihinduka kumbure hakagira n'ibishasha bishobora kujamwo kugira ngo itegeko ryacu rishobore kujana n'ibihe na cyane cyane rishobore gutuma icyo tuba dushaka mu gukoresha ayo masoko dushobore kugishikako. Ibintu bikuru bikuru nuko tubona yuko iri tegeko iyi nteguro nshasha yoshobora gufasha mu gihe ibaye itegeko yuko umwanya wahora dufata kugira ngo amasoko ashobore gutegurwa atangwe akontorogwe canke ashobore kuja mu ngiro uwo mwanya dushobore kubona yuko wogabanuka kuko burya iyo ivyo bikogwa bitwaye umwanya muremure bica bituma kumbure n'ivyo twaba tugomba gukora kurangura ya myambi iterambere ishobora kuzingama ntiranguke mu mwanya nk'uko twabyifuza. Ikindi naco gihambaye nuko mu gisata cy'amasoko ya leta nta kinyegezwa kirimwo twahora twumva havugwamo ibintu bijanye n'imiturire ugasanga umenga harimo agafungu abantu ntibamenye by'ukuri ingene ibintu bigenda. Rero muri iyi nteguro y'inyanyurwa y'itegeko twifuje yuko ibintu byokorerwa ku mugaragaro tukifuza neza yuko twotora n'inyishu ku kibazo coba kivugwa kijanye n'imiturire muri ico gisata. Ikindi naco rero gihambaye twaragerageje kuraba ingene twogenda turatandukanya imirimo mu gutunganya ibi by'amasoko kuko hariho gihe twasanga hariho nk'igisata kiziziye ibikorwa byinshi kikavangavanganya imirimo kiriko kirakora gutyo tugasanga kumbure haragiyemwo agafungu ugasanga warajejwe gutegura isoko niwajejwe no kwikontorora. Ikindi naco nuko twabona ko hariho uburemere mu gutunganya ibijyanye n'amasoko bivuye ku kuntu itegeko ryari ryubatswe. Ubu rero tukifuza yuko itegeko ryokorosha ku buryo bw'uko bamwe n'abandi bashobora kurangura imirimo yabo bitagoranye. Akarorero n'utanga ni nko mu gihe dushikiwe n'impanuka iratwarigeze kubibona mu 2014 aha mu gatungu habaye ibyago icyo gihe mu gihe imwe n'itegeko riba ryubatse tugasanga kugira ngo tuzoshobore gutanga nk'ibikorwa byo gushobora gushikira habaye ingorane bivanye n'imwe n'itegeko ryubatse birashobora kugorana ugasanga n'icyo umuntu yagomba gukiza agiye gushika byamaze kugorana.
Umushikiranganje w'ikigega cha leta y'u Burundi Domitien Ndihoku bwayo yari mu nama nshingamateka aho yariko arasigura igituma itegeko rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta mu Burundi ritegerezwa guhinyanyurwa. Amajwi yakesha umenyesha makuru wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza imurirambuye muraza gushobora kwikurikira makuru yacu yo hanyuma. Unaho tuanze dutungani Elizabeth kwa ndikeva dusaba kwa suramo zime munguru mga kuunze. Huno musero tulagaruka kunguru ya Alexi Niyomenya mwenye shure w'imyaka mirongine nine ho kuri lise rubona ya komune Mugina ni mu ntara ya Cibitoke. Iyo nkuru twari twarabashikije haraciye amezi tubabwira ingene yasubiye kubandanya amashuri yisumbuye nyuma y'imyaka 25 ayahagaritse. Mutino ni Alexi Niyomenya muri iyo myaka 25 yose ariko akora iki, ni igiki camusubije kwiga ibyo bibazo byose hamwe n'ibindi? Ni mugenzi wacu Diane Ndonse abitwibutsa mu nkuru yari yaraduteguriye.
Imyaka 44 ndubatse, afise umugore n'abana batandatu, abana bane bari mu ishure, umwana mukuru nawe yaravuyemo, umwana muto nawe afise imyaka 5 aratangura ishure.
Hambavu y'ivyo, Alexi Niyomenya yiga mu mwaka wa mbere w'igice cya kabiri cy'ishure shingiro kuri lise communale Rubona muri komine Mugina. Yiga mu ishure ry'abana 42 bafise imyaka iri hagati ya 17 na 24. Intambara yahitiye mu Burundi niyo mvo yo kwiga kuri iryo shure afise imyaka myinshi.
Mu bisanzwe je nanatoye ikibazo cya leta kinyemerera kujya mu mashuri yisumbuye mu 88, hanyuma ndiga ngeze mu y'icumi n'izi gice cya mbere intambara ikiratangura mu Burundi. Niga kuri lise Maranata, ubu ngubu yari kiri koleje Kivoga, ca ndaheba hama byarasinda nahunga mpungutse ca mbanza subira mu ishure nja kwiga kuri lise Musenyi Ngozi. Amaguma kirasubira baca bica president Adaye, ca mbanza ndaheba niyumvira yuko bizohamba byoroha. Ariko hageze mu 96 amagumu ya chewa mabi cyane kuko naciye mpura n'isanganya ry'intambara, mara iminsi ngwaye, iminsi ibiri kiyegezayo, hageze mu 99 ca ndubaka. Ariko kubera mfise bari umuntu abanje bashoboye kwiga, ubu ngubu nyene muri iki gihe cy'imyaka 44 ni bubangiriye inama gusubira mu ishuri. Nange nca mbona ubuzima bw'ubu kubera butarimo amashuri bugoye, nca subira mu ishuri.
Ni kuvuga ugarutse ku ishuri washikiye mu mwaka wa kangahe?
Bitewe n'uko navuyemo ndi muri 10 n'izi gice kimwe gusa, naciye nsubira muri 10 kandi mbanza ndawuheza.
Alexi Niyomenya atubwira ko mu kibano byabatangaje, ariko kandi ko hari abo byabereye akarorero keza, ariko kandi na wenyene ubwiwe byatanguye kumugora kuvyakira.
Kandi naje ubwanje byabanjije kungora kuko abanyeshuri benshi mu twigana bari abana babene wacu babashiki banje, kuburyo kwicirana nabo mu ishuri byaba nk'ibingora. Ariko mu nyuma nahavuye menyera nyene, ubu nimvamo ndi umunyeshuri nk'abandi.
Abanyeshuri bakwakiriye gute mu ishuri?
Mu bisanzwe abanyeshuri byarabatangajije kuko babona nkuze cyane, kandi abenshi twahora twirwana babona ndi umutayeri. Nta nubwo bamubari bazi uko banarize nkagera nk'umwaka w'icumi, byarababaye nk'ibagora. Ariko mu nyuma bahavuye bamenyera, turamenyerana.
Muti none amafaranga y'ishure ayaronka gute?
Umufasha wanje n'umurimyi mu bisanzwe, ino ntiharatituka cyane, ararima bikaza, aranyigisha kongera kigisha n'abana. Ariko kandi no mu muryango nabo nyine barashigikira buke buke.
Umukenyezi wawe nta ngorane bimutera?
Mu bisanzwe kurera abana batandatu gatako ukamera nk'urera n'umugabo wawe si ibintu byoroshye.
Kuba ubayeho nk'umunyeshure mu nzu iruhande y'umufasoni wawe nta cumva bitwaye ku bugabo bwawe?
Mu bisanzwe ibyo ngibyo iyo umufasha ari wabyiyumvamo, n'ahandi hoho kubaho nk'umunyeshuri ntizwa kubaho nkabyemera uko. Nta bintu binsamaza bibaho, iyo ndose akaryo ndasona rimwe nkamufasha.
Muti ko Alexi Niyomenya yarasanganywe umwuga akora, yasubiye ku ishure kurondera yiki?
Kuko kungereza ubumenyi umuntu aba afise birakenewe mu buzima bw'umuntu. Mu gihe cyose nzoba nize nkaronka urupapuro yaba seritifika cyangwa diplome bizomfasha mu bikorwa nzokora.
Alexi Niyomenya asanzwe agendana ubumuga bwo gucumbagira ukuguru, kwa havuga ko yarashwe mu gihe cy'intambara. Ukwiga kuze mu banyeshuri bakiri bato hamwe no kuba amugaye, avuga ko atakibazo hagati yiwe n'abarezi. Iyo bishitse akaronka amanota make, atubwira uko avyakira.
Ndavyakira nk'umuntu akuze kandi amenyereye ibintu by'ingorane, gusa nkizera yuko kubizokurikira bizokoroha nkaronka menshi.
Mu mwaka uheze wamenye ufise amanota angana gute?
Namenye ufise amanota 72 n'ibice 5%.
Abo mwatanguranye ishure ubu bageze mu buhe buzima?
Bakora ubuzi bwa leta, harimo n'abagiye baba badepeye. Aho nzanumva mubo twiganye bamwe arabakenguza amateka bo muri za Bururi.
Muri ubu buzima bwo kwiga, Alexi Niyomenya atubwire ikimunezera hamwe n'ikitamunezera.
Ikintu kimwe kinezera nuko iyo uri ku ishure wungo kumenya kandi ukamenyerana n'abandi hamwe hamwe usanga aho hava bimbira yuko wasubiye mu buzima bw'abantu bakiri bato, ariko kandi ikitanezera umuntu birashobora gushika hamwe hamwe habaye ubuntu kutugorane ku ishure ugasanga nk'abarezi barashobora kuba bo tukanga abanyeshuri bakabatuka mu kivungi uri umuntu ukuze uca yumbumenga nk'ibintu bigutera isoni kukucumenga muri uwo mugwi nyine w'abo bantu bakuvuzemo, ariko kandi ubona nta kundi kuko umurezi wewe ahanurira abanyeshuri hamwe.
Abantu bacirije amashuri hagati bivuye ku mvozi zitandukanye ubu bakaba bafise imyaka myinshi bakibaza ko batoba bagisubira kwiga ngo babandanirize aho bari bageze. Alex Niyomenya arabatera intege ababwira ko bosubira bakayabandanya na aho baba bafise imiryango. Imugina munara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse rero kandi twokongera ko nuko muri kino gihe twagerageje kumenya aho Alex Niyomenya ubu ageze, hageze mwaka wa kabiri w'igice cya kabiri cy'ishuri nshingiro. Indongozi z'ishuri yiga ko zivuga ko umwaka uheze yawumenye n'amanota meza cyane, ivyo bikaba byatumye abanyeshuri bose amwizigira ko abaserukira uno mwaka, akaba ariwe rero aserukira abandi banyeshuri bose. Mukaba mufise inkuru mwakunze muri uno mwaka turiko turasa nk'abasozera mushaka ko tubasubiriramwo, mutwandikira kuri radio yacu arubaze@gmail.com gutyo tukayibasubiriramwo. Unaho twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda, tubabwira iby'abanyeshuri b'abarundi bahungiye ngaho mu Rwanda biga muri kaminuza yigisha ibijanye n'ubuhinga, ingenzi n'amahoteli. Abanyeshuri bijukiye cyane gukora imirimo itandukanye ijanye n'ibyo bariko bariga babicishije mu mashirahamwe atandukanye. Umenyesha makuru wacu mu Rwanda Desire Hatungimana niwe yadutegura ino nkuru.
Iryo shirahamwe ihurikiye mu kugeza kuri uno munsi abanyeshuri 46 ku barundi 49 biga muri iyo kaminuza, bose bakaba bavuye mu ikambi ya Mahama. David Nigarura arongeje shirahamwe ry'abanyeshuri bagiye hamwe kugira biteze imbere, aratubwira intumbero nyamukuru yabatumye baje hamwe.
Twebwe tumaze gukurirwa amahirwe yo kuva mu nkambi kuba turi se byumvira bitandukanye, ariko kuba twari tugaranye tumaze gusohoka tukaja hanze niho tuyumvira ikintu cyo dushira hamwe nk'abarundi abajene b'abarundi. Tumaze kwiyumvira dusanga tugize nka association cyo duhuza tukaza turaganira tukabikora biduteza imbere, tubona ko ari cyo kintu cya mbere cyo dushira hamwe nk'abarundi kugira ngo tukurikirike tuganira tumenyana. Ni muri iyo ntumbero twashatse gushyira iryo shyirahamwe, nubwo ibintu by'uburyo bigoye kuri aho tugeze tugeze ku ntambwe ishimishije. Turamaze kumenyekana, turamaze kuronka cyangwa byo gukorera ku mugaragaro, nubwo tutazi imbere cyane ariko turamaze kumenyekana, tuko turamenyekana turonde ingene tukora.
Warongoye iryo shyirahamwe akabashima aho bagejeje igikorwa, ariko akamenyesha ko intango ya migoye
ubu tumaze gukora ni ibikorwa twatanguranye, ibikorwa bita catering service na protocol. Ukirundi ni gutegura ifungurwa n'ibinyobwa cyo mu birori bitandukanye, hama tukaba tukaseriva tukandukura protocol kuba ni byikorwa twatanguriye ko dukora. Mwe tubikora ubugize ubukwe aratuha ikiraka cyane wapatanye ubukwe kaduha ikiraka, ariko si ibintu byamaye amaka kenshi. Iyo tubironse umuntu araronka akantu akagura agasabune akagura utuvuta akafata dukenye tugashyira muri association kugira ngo shike twagura imigambi.
Manirakiza François Xavier umwe mu bagize iryo shyirahamwe amenyesha ko kiretse ko ryamufashije kumuhuza n'abandi yanahungukiye byinshi kuko bagenda barigishanya umwe wese mu byo yiga.
Njewe ikintu rimaze kunjikana ko ari cyo cyumviro na nyamukuru nuko ririko rirampuza n'abandi barundi bene wacu. Ikindi nacyo nuko rikomeza kunyugurura rimwe na rimwe tugiye turayaga n'abandi bo mu yandi ma departement. Cyenye n'ubwanje niga muri bijyanye n'ingendo n'ingenzi, ariko hariho bimwe bimwe ntashika ko nko mu bijyanye na restaurant ariko baranyiza rimwe na rimwe ingene dushobora gutegura imfungurwa mu buryo butandukanye, nubwo ntarabishika ko neza, ariko byo narisanzwe nzi kwakira umukiriya umwakiriye neza akishimira uburyo wamwakiriye.
Uribaza yuko iryo shyirahamwe ari cyo rishobora gufasha bene wanyu bashiki banyu bari mu kambi ya Mahama?
Ni nayo ntumbero nyamukuru, kuko nidushika mu kambi ya Mahama nkuko twari dusanzwe twabitanguye no kwigisha abandi bene wacu kugira bashobore gutora ikibazo cya leta, dushaka no kubakaburira tubigisha mu bijyanye n'umwuga kugira ngo bashobore kwihangira imirimo nabo nyine bashobore kuronka akazi.
Icyo cyiyumviro cyo kujya hamwe mu ntumbero yo kwiteza imbere no gufasha abandi, Ntirampeba Jean Marie arongoye abandi muri iyo kaminuza amenyesha ko iyo misore n'inkumi bakwiye gufashwa kugira bazoshobore gushika ku ntumbero yabo.
Bo twebwe twabyakiriye neza kuko nk'abantu turi mu iki gihugu twaje twitwa impunzi kandi nibyo turi impunzi koko twagize Imana rero turonka umuntu adukura mu nkambi atwegeraniriza hamwe nk'abarundi bifuza kumbure gutera imbere na cyane cyane mu guteza imbere sosiyete tubayemo. Dushobora kumbure gusubira inyuma aho twaje duturuka, hari icyo dushiriye abo twasize inyuma na cyane cyane baba twiteze ko byinshi. Nta muntu n'umwe atonezerwa n'uko abantu bagiye hamwe kugira ngo bakore imigambi yo kwiteza imbere.
Umunyeshuri arongo yabandi asaba abandi banyeshuri biga mu makaminuza atandukanye yo mu Rwanda bavuye mu ikambi ya Mahama kwinjira muri iryo shyirahamwe cyangwa bagashinga ayandi, kuko kujya hamwe ari byo bizobateza imbere. Desire Hatungimana, Irubavu, Ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muramenyereye ko nkano masatra tubatahiriza abanyu akaririmbo ni Slowly Comedy atuka mu gihugu cy'u Rwanda, tukibaza ko gacaka bafasha kugira weekend nziza aho muherereye. Kuri mikro ni Diane Nahazwe, twafise umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wa mbere ari ku murongo. Ikaze na kazi na kanya.
Nitwa Habyarimana Gervais, ndi Ibujumbura mu Burundi.
Gervais, havugwa makinga Ibujumbura?
Havuga mahoro, turashima, ni sawa.
Uri neza na neza mu yahe quartier?
Ndi Kigobe.
Kigobe.
Mhm,
ukawushaka gutasha nduno musiga Gervais?
Nifuje gutasha mwene wacu ari mu kambi muri Malawi.
Mhm.
Yitwa Uwimana Willy.
Mhm.
Numugenzi wanje twiganye ari I Kigali.
Mhm.
Kubwimana Basil.
Mhm.
N'inshuti n'abagenzi b'Abarundi batumbereye mu nkambi zitandukanye ngaha mu bihugu bibanyi.
Bose ukabivuriza iki uno munsi?
Baba ndayifurije kuranikwa no kuzotahuka na amahoro y'u Burundi mu gihugu cyacu.
Mhm. Urakoze cyane gose Jarve ngaho mu gaseke mu Kigobe, ugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Mhm. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni wanyu mu ntara. Turiko rero turasa nk'abasozera umwaka mu minsi 30 gusa. Hakaba ico mwakunze muri kino kiganiro mushaka ko tubasubiriramwe, muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Hariho n'undi ari ku murongo. Amahoro.
Mahoro.
Mhm. Tuvugana nanda herereye he?
Tuvugana na Innocent mu Kanyosha.
Innocent. Mu Kanyosha nawe havugwa make.
Yego, havugwa mahoro, turashima Imana n'akazuba kariko karaka neza.
Natwe akabiho gasa nk'akatanguye.
Nagire nifuze shirekiyo ari mu Kanyosha.
Aha.
Hacha mbona n'atamoye.
Aha.
Nkacha mbona n'abakozi bo ngaha ku mupiza bose nkaba ndabifurije umunsi mwiza. Hariho n'uwundi yitware aba mu Kinogono, nkaba nawe nyine ndamwifurije ibihe byiza. Nkacha mbona ndamubona ngaha mu Kanyosha nyine niho yibere.
Urakoze cyane, ubwira umunsi mwiza aho mu Kanyosha.
Yego, namwe murakoze.
Even when I yo, oh myself, you are my fantasy, my only desire. Could take it and usual be to my lips, she make me fire, darling, darling.
Nukoreo nchutiba kunza kawenu nga aduchedu sozere likigani wanyu muntara chuno musi mwakoze mwe mwatwumviriza Diani na hazwe na Macbill ya Bero tudasizi nyuma engineer Joe twari kumwe muhinga bw'ivyo muko turi batatu twifurize kuranirwa manyi no muvyanyi no kubwira weekend nziza tubasigiye kano karirimbo slowly kamedi kabafashe kugira umusi mwiza.
Give me your attention, 'cause you got my affection, baby, baby. And so, got the patience, taking us step by step on the deep. Touch your night hand in the street.